Luka ikigabane cya 24. Kuwa mbere windwi kare mu mutwenzi baja kuri yamva bajanye bya bimota neza bateguye. Basanga ikibuye gitembagajwe kivuye kumva. Binjirayo ntibasangamwe ikiziga cy'umwami Yesu. Ibyo bikibazazaniye abagabo babiri bahagarara iruhande yabo bambaye impuzu zikayangana. Bagitinye bunamitse amaso hasi barababaza bati:
Nigiki gitumye muronderera uriho ahantu habapfuye? Ntari hano ariko yazutse. Niba kuko yababwiye akiri Galilaya ati umwana w'umuntu akwiye gushyirwa mu maboko y'abanyabyaha no kubambwa no kuzuka ku munsi ugira gatatu.
Bibuka ya majambo yiwe bava mu mva basubira inyuma. Ibyo byose babibarira bamwe 11 n'abandi bose. Abo bagore ni Mariya Magdalene, Yohana na Mariya nyina wa Yakobo, kandi n'abandi bagore bari kumwe nabo babarira intumwa. Ibyo ayo majambo ababera nk'umuyaga ntibabemera. Ariko Petero ava hasi yirukira kumva, arunama arungurukamwo, abona impuzu zera ziri zonyene, asubira iwe atangajwe n'ibibaye. Uwo munsi nyene babiri muri bo bari mu nzira baja mu mihana hitwe Mausi, nko ku birometero 11 uvuye Yerusalemu. Bavugana ibyabaye byose, bakivugana babazanya. Yesu ubwiwe arabegera ajana nabo, ariko amaso yabo atabwamo uruhuni ngo ntibamumenye. Arababaza ati:
mbega ibyo mugenda murabazanya n'ibiki?
Barahagarara bijiriwe. Umwe muri bo yitwa Kireyopa aramwishura ati:
mbega ni wewe gusa watsindara Yerusalemu utazi ibyabayeyo muri iyi minsi?
Arababaza ati:
n'ibiki?
Baramwishura bati:
ni vya Yesu Munyanazareti, yari umuntu avugishwa n'Imana akaba umunyabushobozi bwinshi mu byo akora no mu byo avuga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. Nivyo uko abaherezi bakuru n'abashinga ntahe bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa bakamubamba. Kandi twari twishimiye yuko ari wazocungura Abisirayeli. Kandi kigeretse ko uwo n'umunsi ugira gatatu uhereye aho ibyo byabereye.
Kandi n'abagore bo muri twebwe badutangaje, bazindutse bajya kumva. Babuze ikiziga ciwe, baraza batubarira yuko abamarayika babiyeretse bavuga yuko ariho. Kandi na bamwe mu bari kumwe natwe bagiye kumva basanga ariko biri uko abo bagore batubariye, ariko we ntibamubona.
Arababwira ati:
yemwe mwambura bwenge, imitima yanyu itebye cyane kwizera ibyo abavugishwa n'Imana bavuze byose. Mbega Kristo ntiyari akwiye kubabazwa atyo ngo abone kuja mu bwiza bwiwe?
Atangurira kuri Mose no kubavugishwa n'Imana bose, abasobanurira mu byanditswe byose byamwanditswe ko. Bashitse hafi y'umuhana baja ko amera nk'ugomba kurengana. Baramugobera bati:
gumana natwe kuko bugira bwire kandi umunsi ukuze cyane.
Arinjira ngo agumane nabo, yicaye ngo asangire nabo. Yakira umutsima arawuhezagira, arawumanyagura, arawubaha. Uruhuni rubava ku maso baramumenya, maze arakamangana ntibaba bakimubona. Baravugana bati:
mbega imitima yacu ntiyari kurasimbagurika aho yari kuravugana natwe mu nzira aduhishurira ibyanditswe?
Ako kanya nyene basubira i Yerusalemu, basanga bamwe 11 bakoranye bo n'abari kumwe nabo, kandi bavuga bati:
nukuri umwami Yesu yazutse kandi yabonywe na Simoni.
Nabo babadondera bya bindi byo mu nzira, kandi yuko bamumenyeshejwe n'uko yamanyaguye umutsima. Bariko baravuga ibyo, Yesu ubwiwe ahagarara hagati muri barababwira ati:
amahoro abe muri mwebwe.
Ariko bafatwa n'ubwoba bacika ivutu, bagira ngo n'umuzimu wabonye. Arababaza ati:
ni igiki kibahagaritse imitima? Kandi mwibaza iki mu mitima yanyu? Nimurabe ibiganza byanje n'ibirenge byanje, mumenye ko ari jewe ubwanje. Nimunkorakore murabe, kuko umuzimu utagira inyama n'amagufa nk'ibyo mumbonana.
Avuze ibyo abereka ibiganza byiwe n'ibirenge. Akanyamuneza kakibabujije kuvyemera, bariko baratangara. Arababaza ati:
hari utwo kujya mufise hano?
Bamuha igice cy'ifi yokeje, aracakira kirira imbere yabo. Arababwira ati:
aya n'amajambo yanje nababwira nkiri kumwe namwe, yingene ibyanditswe kuri jewe byose mu byagezwe bya Mose no mu majambo y'abavugishwa n'Imana no muri Zaburi bikwiye gushika.
maze abungura ubwenge ngo batahure ibyanditswe. Arababwira ati,
niko byanditswe yuko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye ku munsi ugira gatatu, kandi yuko kwihana no guharirwa ibyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe mu mahanga yose uhereye Yerusalemu. Namwe muri ibyabo navyo kuvuga ibyo. Umve, ngira ndabarungi kirico data yasezeranye, ariko mugume mu gisagara kugeza aho muzokwambikirwa ubushobozi buvuye mu ijuru.
Abavanaho abashitsi harabana ni Betaniya aterura amaboko arabahezagira, akibahezagira atandukanywa nabo aduzwa mu ijuru. Nabo baramusenga basubira i Yerusalemu bafise akanyamuneza kenshi, bama mu rusengero budasiba bashima Imana.